murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ngaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Abarwanyi b'umutwe wa mama 23 urwanyi butegetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo bigaruriye santere ya Nyanzare muri teritwari ya Rutsuru.
Bahoraga baraza ababandi bakaza nijoro bakajyana n'abagabo bakabashakisha bakabura bagaherayo.
Tugeze mu nzira ubwo tubona uwo kudusayidi anakamoto arabona kutugeza hariya ku mupaka wa Bunagana.
Abo ni bamwe mu bahunze bataye ibyabo bavuye Nyanzare. Impunzi zirenga 400 zaturutse muri icyo gihugu cya Kongo zahungiye mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu burengerazuba bwa Uganda. Hano muri Amerika ni Kihari wiyamamazaga ashaka itike y'ishyaka ry'abarepublika ku mwanya wa perezida yahagaritse kwiyamamaza. Izi nkuru tubabwiye muri macyamwe n'izindi ijwi ry'Amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mukanya. Mbere yaho twumve Diane Ninahazwe.
Amakuru yacu tuhereye muri Nigeria habarwanye bikekwa ko ari intagondwa zitira idini rya Kiislamu mu ntango z'inondwi banyuruje abagera kuri 50. Abategetsi b'ico gihugu batangaje no makuru no munsi bavuga ko abenshi mu banyurujwe ari abagore. Abanyurujwe banyururijwe mu karere kitwa Gamboru gahana urubibe na Chad hamwe na Cameroon. Bompi barabo mu ikambi yegeranirijwemo abateshejwe izabo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Abategetsi batanze no makuru ntibashime ko amazina yabo ngazwa bemeza ko abanyurujwe bari bagiye kurondera inkwi mu ishamba. Batatu bashoboye gutoroka bavuze ko bagiye babona abantu bitwaje inkoho babakikuje baca babasaba kubakurikira. Itorokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters dukesha ino nkuru ryarondeye abajeje umutekano muri Nigeria ariko ntacho bashimye kuvuga. Umukuru w'igisata kijeje iby'amakambi no gutabara muri leta ya Borno iherereyemo akarere abanyurujwe babamwo nawe yabwiye Reuters ko ahataragera ko avuga igitigiri cha banyurujwe. Ku mugabane wa Afrika kandi amatora rusange ya Senegal azoba igenekerezo rya 24 z'uku kwezi kwa gatatu. President w'ico gihugu Macky Sall yafashe iyo ngingo inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro muri ico gihugu itomoreye ko gutunganya amatora inyuma y'igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane bitoba vyubahirije ibwirizwa nshingiro. Macky Sall azosozera manda yiwe itariki ya kabiri y'ukwezi kwa kane niwe yari yasavye ko amatora yegezwa inyuma agatunga ganywa mu kwa gatandatu ingingo ya sentare ntanyuzwa igisohoka. President Macky Sall yaciye akombora umushikiranganje wa mbere Amaduba amusubiriza warajeje intwaro hagati ari we Sidiki Kaba. Ibiro vya president wa Senegal bikaba vyavuze ko Amadu havanywe mu mabanga yiwe kugira ngo aronka kanya ko kwiyamamariza amatora. Niwe azoserukira umugambwe ku butegetsi mu matora azoba rero mu ndwi zibiri. Tukivuga ivy'amatora leta zunze ubumwe za Amerika isaba umushikiranganje wa mbere wa Haiti Ariel Henry kwihutisha umugambi wo gusozera ikiringo c'imfata kibanza hagatunganywa amatora azotuma haboneka inzego nshasha. Haiti imaze iminsi mudurumbanyo n'umutekano muke bitegwa n'abagizi ba nabi bitwaje ibirwanisho bavuga ko bashaka ko Ariel Henry ava ku butegetsi. Umuvugizi w'ubushikiranganje ujejwe imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Matthew Miller yavuze ko akamo ka Amerika kadasiguye ko bamusavye gutanga imihoho canke bari ko bamuhatira kuyitanga. Mila avuga ko ico Amerika yipfuza ari ahubwo uko haboneka inzego zifasha ico gihugu kwitegurira ingabo mva makungu zizoza gukingira umutekano kandi zigashobora no gufasha gutegura amatora yizewe na bose. Igikorwa cyo kuzana inteko mva makungu ziza gufasha guhangana n'imirwi y'abagizi ba nabi muri Haiti chatevye kuja mu ngiro cemejwe na uyu mu mwaka uheze inyuma y'ubusabe bwa Ariel Henry. Naho hata amatariki aratangazwa yagiye ari ico gikorwa kizotangura, Linda Thomas Greenfield aserukira Amerika muri ONU yavuze ko hari icizere ko kigiye gutangura bidatevye kuko intererano zabonetse gusumba uko ONU yari vyiteze. Jimmy Cherizier nawe atwara urunani ruhurikiyemwo inkozi z'ikibi zo muri Haiti yagabishije ko inkozi z'ikibi zitegure kurwanya izo nteko. Yabwiye amenyeshamakuru ko bongereje ibirwanisho mu icungararo y'ikibuga c'indege gikuru co kumurwa mukuru Haiti Port-au-Prince. Agira ati umushikiranganje wa mbere Ariel Henry adatanze imihoho amakungu akabandanya kumushigikira bazoba bariko badusunikira mu ntambara izohera habaye genocide. Ariel Henry yagiye ku butegetsi by'imfata kibanza kandi bidaciye mu matora inyuma y'igandagurwa rya President Jovenel Moïse mu 2021 yegeje inyuma amatora nk'uko yari yaravyemeye avuga ko umutekano muke uri mu gihugu utotuma haba amatora yizewe. Ubu ari mu izinga rya Amerika ryitwa Puerto Rico. Yagiye yavuye muri Kenya aho yari yagiye gusozera amasezerano yo kurungika inteko z'ico gihugu muri Haiti. Ntibiramenyekana nimba kudatahuka kwiwe ari ibiriko bimuvako canke yabuze inzira camu. ONU ikavuga ko kuva uno mwaka utangura uruhagarara muri Haiti rumaze guhitana abanyagihugu baba 1,200 abagera ku 700 barakomereka. Ababa 336 niwe bamaze guta izabo. Abatatangajwe ibitigiri barafashwe ku nguvu, abandi baranyuruzwa, amabarabara yasambuwe ariko atuma abagira neza badashikana imfashanyo zirimo imiti n'ibiribwa mu banyagihugu vyoroshe. Dusure gato ku mugabane wa Afrika, ashiramwe mpuzamakungu ONU risaba Gambi guheba umugambi w'integuro y'itegeko risubirira irihuza gukata bimwe mu bihimba vy'irondoka bituma umukobwa canke umugore aryoherwa n'imibonano mpuzabitsina. ONU yavuze ko umugirwa wo gukata ivyo bihimba vy'irondoka ariho nyangwa ry'agateka kazi na muntu rikabije n'ikibi kibishe kigira ingaruka zirimwo izo mu mutwe kwa gikorewe. Itegeko Gambia iriko iragerageza gusubiriza ni ryo mu 2010 na gatanu ryaziririza uwo mugirwa. Komisari mukuru w'igisata ca ONU kijeje gateka kazi na muntu yavuze ko ari ngombwa ko Gambia isigasira intambwe yari yarateye mu vyo gukingira gateka k'umufasoni ikagumizaho itegeko ryo mu 2015 ribuza gukata uduce tumwe mu tugize ibihimba vy'irondoka vy'umugore. Inama nshingamateka ya Gambia yatanguye kwiga integuro y'itegeko rirekura ugukata ibihimba vy'irondoka ku bagore n'abakobwa ku munsi wa mbere. Ibikorwa vyo kurimbura ubugira kabiri yo integuro y'itegeko bizoba igenekerezo rya 18 uku kwezi kwa gatatu. Ikigega ca ONU giharanira inyungu z'abana UNICEF muri raporo yacu kikavuga ko ibice 76% vy'abanyagambia kazi bari hagati y'imyaka 15 na 49 bakaswe ibihimba vyabo vy'irondoka biwafasha kunyurwa n'imibonano mpuzabitsina mu gihe ababikaswe bari hagati y'imyaka 15 na 19 ari bice 75%.
Urakoze Diane nina hazwe kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanya ibijwi rya Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet ni www.radioyacu.com. Ku mbuga nkoranyambaga adresse ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Radio Ijwi ry'Amerika, tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abarwanyi b'umutwa M23 urwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo batangaje ko bafashe umujyi muto wa Nyanzare uri mu birometero hafi 130 huvuye mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Ni nyuma y'imirwano yari imaze iminsi ibiri hagati y'uwo mutwe n'ingabo za leta FARDC. Inkuru y'umunyamakuru Jimmy Shukrani Bakomera uri mu mujyi wa Goma.
Inzego zitandukanye z'ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya Ruguru zirimo na societe civile mu sheferi ya Bwito yemeza ko abarwanyi ba M23 bigaruriye centre ya Nyanzale. Ni nyuma y'imirwano yari imaze hafi iminsi ibiri ibera mu nkengero zayo. Nyanzale ni imwe muri centre zikomeye zigize sheferi ya Bwito, cyane yegeranye n'agace ka Kikuku kabarizwamo ibiro by'ubuyobozi bw'iyi sheferi. Nyanzale iri mu birometero hafi 130 uvuye mu mujyi wa Goma, ikungahaye ku buhinzi bw'ibiribwa by'ibanze bitandukanye bigemurwa muri centre ya Rucuru no mu mujyi wa Goma. Ubusanzwe aka gace kayoborwaga n'ingabo za leta n'imitwe ya wazalendo irwana ku ruhande rwa FARDC mu gwashya M23. Eric Kambale, umuturage wo muri Nyanzale twavuganye kuri telefone arimo guhunga imirwano, yemeza ko icyobare cyinshi mu baturage bake batahunze kubera ibisasu by'imbunda n'inini ntoya byumvikanaga.
Ndiyo, ni kweli ya Nyanzale inakuwa ndani ya mikono ya M23.
Nibyo umujyi muto wa Nyanza uri mu maboko ubu ngubu ya M23. Twababonye bakigera muri uyu mujyi gusa habanje kubaho imirwano. Ibibombe byinshi byatunyuraga hejuru, ibindi bikagwa hano mu mujyi rwagati. Ubu bamwe bahunze, abandi twihishe mu bihuru, hari n'abandi bake bakiri mu mazu yabo. Dufite ubwoba bwinshi cyane kuko murabona aka gace kegeranye neza neza na Kikuku, ahari ibiro bikuru bya sheferi ya Bwito. Ibyifatwa ry'aka gace ka Nyanzale ryahungabanyije ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubucuruzi n'ubuhinzi bisanzwe bihakorerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abahaturiye. Aba baturage hari icyo batinya ku ifatwa ry'aka gace. Ubwoba dufite nuko hari hashize igihe kirekire M23 itagera muri utu duce, kandi murabizi aka ari agace gasanzwe kayoborwa n'ingabo za leta ndetse n'umutwe wa Zalendo. Ubwo nibwo bwoba dufite cyane, ariko n'ibikorwa byacu byahagaze. Abantu bose bahunze, mbese akazi kose kahagaze kuko amazu arakinze yose no muri centre. Bahungiye za Kibirizi, abandi berekera Rusoya ndetse n'utundi duce dukikije Nyanzale. Undi wavuganye n'ijwi rya Amerika ni Bwana Mbusa Mukanda, umwe mu bayoboye societe civile muri ako gace, yemeje ko abaturage barimo guhunga bajya mu duce dutandukanye ko muri teritwari ya Lubero, abandi berekeza muri sheferi ya Bwisha yahantu umupaka ni ya Bwito. Imirwano yarangije amasaha arenga 10 ubwo M23 yageraga muri aka gace. Nibyo, kubera ibibombe byinshi ndetse n'ibisasu, ubu ngubu umubare tumaze kumenya w'abantu bapfuye ni 18, ariko abandi benshi tutaramenya umubare kugeza n'ubu bakomeretse cyane bikomeye. Bahunze bo ni benshi cyane kuko barenga 2,000. Twebwe ahangaha twahungiye iruhande gato, ariko abagiye kure bo ni benshi cyane. Aba batinyaga ibibombe byinshi byavaga ku ruhande rwa M23 kuko abantu bakomeretse ni benshi cyane. Abajijwe n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters niba koko batakaje uwo mujyi, General Jerome Shikotambu wa FARDC yemeje ayo makuru. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Major Willy Ngoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yemeje ko abarwanyi babo birukanye ingabo za leta muri ako gace. Abarwanyi ba M23 bigaruriye agace ka Nyanzale nyuma y'ibitero by'ubutita uyu mutwe wagabye ku ngabo za Congo FARDC mu nkengero z'umujyi muto wa Sake ubarizwa mu teritwari ya Masisi mu byumweru bibiri bishize. Jimmy Shukrani bakomera, ijwi rya Amerika, Igoma.
Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uhangayikishijwe cyane n'imirwano ikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu muryango kandi ugaragaza ko kongera intwaro zikomeye zirimo misile zimanura indege kimwe n'utudege tutagira abaderevu byatumye intambara irushaho gukara mu nkengero z'imijyi ya Sake na Goma mu ntara ya Kivu ya Ruguru. Umunyamakuru Temistocle Mutizima atugeze ibindi kuri inkuru.
Muri ritangazo ryawo, umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi urashimangira ko ushyigikiye byimaze imigambi y'amahoro ya Nairobi na Rwanda, ukavuga ko nta gisubizo cya gisirikare gishoboka ku kibazo gihari, ahubwo igisubizo cyo mu nzira za politiki aricyo cyonyine gikwiye. Itangazo riti ibi bigomba kugerwaho binyuze mu biganiro bidaheza hagati ya Kongo n'u Rwanda mu rwego rwo gukemura impamvu muziza amakimbirane, bigakorwa hagamijwe ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri gahunda zo ku rwego rw'akarere zigamije amahoro no kubaka ubusugire, ubumwe n'ubutavogerwa by'ibihugu byose byo mu karere. Mu itangazo ryawo, umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi uramagana ibitero biheruka by'inyeshyamba za M23 kandi ugashimangira ko wamagana ibikorwa by'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu muryango uravuga ko iyo mitwe yose igomba guhagarika imirwano igasubira mu duce yahozemo kandi igashyira intwaro hasi nk'uko bikubiye mu myanzuro yafatiwe mu biganiro bya Nairobi na Rwanda. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi kandi washimangiye ko ibihugu byose bifite inshingano zo guhagarika ubufasha bwose ziha iyo mitwe y'inyeshyamba. By'umwihariko, uyu muryango wamaganye ubufasha uvuga ko u Rwanda ruha inyeshyamba za M23 no kuba igisirikare cyarwo kiri ku butaka bwa Kongo. Uyu muryango wahamagariye u Rwanda kwihutira kuvana ingabo zarwo bwangu muri Kongo, rukanahagarika ubufasha n'imikoranire na M23. Wasabye kandi igihugu cya Kongo n'abandi bo mu karere bafite uruhare muri iyi ntambara guhagarika bwangu imikoranire n'umutwe wa FDLR hamwe n'indi mitwe y'inyeshyamba. Gusibi huku by'u Rwanda na Kongo byakunze guhakana imikoranire n'imitwe y'inyeshyamba ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi ruhakana ko nta ngabo rufite muri icyo gihugu. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi mu itangazo ryawo kandi urasaba impande zose gukora uko zishoboye zikarinda abaturage b'abasivili, zikirinda guhonyura amategeko mpuzamahanga kandi zikareka imfashanyo y'ubutabazi ikagera ku baturage bayikeneye nta nkomyi nta n'ikigombereye gusabwa. Uyu muryango wamaganye wivuye inyuma imvugo zihembera urwango rushingiye ku moko kimwe n'ibikorwa bya politiki bishyira imbere amoko, ugahamagarira abanyapolitiki nabo mu miryango ya sosiyete sivili gutanga umusanzu wabo mu biganiro biganisha ku mahoro no gukumira ku kibazo cyarushaho kugira dubi. Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi usoza ushimangira kushyigikira ibikorwa bigamije amahoro, ituze n'iterambere mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere kose. Muri ibyo umuryango uvuga ko harimo gukemura impamvu muzize umutekano muke n'intugunda mu karere zirimo imiyoborere mibi na ruswa, ndetse no kutuzuza inshingano kw'abayobozi kimwe n'umuco wo kudahana washinze imizi no gukoresha nabi ububasha kw'abategetsi. Muri ibyo bibazo kandi biteza umutekano muke mu karere, uyu muryango wavuze ko harimo n'ubucuruzi buciye ukubiri n'amategeko kw'imitungo kamere. Uyu muryango kandi wamaganya ibitero biheruka kwibasira ambasade z'ibihugu bihuriyemo ndetse n'inyubako z'ingabo za Loni muri Congo MONUSCO.
Ku yandi makuru arebana na Congo, impunzi zirenga 400 zaturutse muri icyo gihugu zahungiye mu nkambi y'impunzi ya Nakivale mu burengerazuba bwa Uganda. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko buri munsi abarenga 100 bagera ikisoro. Umunyamakuru Ignatius Bahizi yari Nakivale, zimwe muri izo mpunzi zihagera.
Bisi esheshatu z'umweru zanditseho ibimenyetso bya HCR zinjiye mu kigo cyakira impunzi nsha cya Kabazana hano i Nakivale, zihasanga bene wabo bahaje imbere. Izo bisi zaje ziherekejwe n'izindi modoka z'abakozi bo mu miryango itabara imbabare hamwe na polisi ya Uganda. Uyu mugabo n'umugore b'impunzi z'abanyekongo baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Wowe waturutse mu kaheza ke?
Kinyandonyi.
Kinyandonyi ni muri Rucuro se byo?
Gupema Rucuro.
Ubwo gihe mwahunze mu byari bimeze gute aho Kinyandonyi?
Yari ndambara abasoda bo mu shamba bazagutera bo mu mungeni.
Abahe basoda?
Bara binani bazalendo bazagutera bano bari barimo be bafashe igihugu M23. Ubwo rero bakaza kubatera bamwe bakabica abandi bakirukanga. Gumudabonyi hariranze ubwo twe tuva
mu kandi nabahe
bo abo bazaga guterana no bana rapfaga
ni hari mbitu indamba tugeze mu nzira ubwo tubona umuntu uwo kudusayidi anakamoto arabona kutugeza hari akumupaka wabunagana. Tugeze kumupaka imodoka iraza kudusayidi baratwakurira imodoka yo kudusayidi tugeze Nyakabanda hejuru ya twaraje turi kwirukanga.
Kristokea buito kure nyangambo ya kashuga mweso.
Impunzi ziva muri bisi ubona ko zinaniwe zishonje kandi ku isura zigaragara ko zibabaye, harimo nabandi basa nk'abarwayi. Umwe ku wundi bakurikiranye basohoka muri bisi, bamwe bafashe imifuko mito n'iminini, abandi bafashe abana batoya cyane mu ntoki, abakuzemo gake bigendesha. Naganiriye na Sofia Nyiraneza ufite imyaka 90 yasohotse muri bisi ashoreye utwana duto tubiri, yambwiye ko ari utwuzukuru twe. Avuga mu ijwi rinaniwe kandi ryuzuye agahinda, arambwira akababaro ko guturugo rwe kuri iyo myaka.
Tuturutse Gishyano.
Ufite imyaka ingahe mukecuru?
90.
Imyaka 90 urimo guhunga? Ubwo byagenze gute kugira ngo muhunge?
Bahoraga baraza ababandi bakaza nijoro bakajyana abagabo tugashaka bakabashakisha bakabura bagaherayo. Nta muntu ngira babamaze noneho ubwo ngubwo nguma ngaho ndakomeza ndahangaza kuva kera kuva tabara yatangira ndakomeza ndahangaza none buno mbonye birananiye ndeka ngende n'abandi.
Ni ubwa mbere uhunze?
Cyahure nagere
kubona uhunga ufite imyaka 90 urumva atarakababara
ukwere. Nishita none se ko ntagira umwana kanari ababajyanye guco nabuze ari guhunga nje sintabo mfite amaraso ubwo buntu niho twe twagakunda no kuza barazaga bakajyana bagasahuri ihene bagasahuri inka bakajyana.
Twavuganye na Jennifer Nshemerirwe ukora na HCR kandi akaba akuriye umutekano w'izi mpunzi, atubwira igikurikiraho iyo impunzi nsha zigeze hano. hagati n'imiryango ijana irimo abantu basaga 400 baturutse mu nkambi y'agateganyo gisoro y'Inyakabande aho bari bamaze hafi ibyumweru bibiri. Ubu bwo bakigira ha tugiye gukuramo abarwayi abadamu batwite bashirwe aho bagenewe bavurwe hanyuma abagize ha bagiye kwamara iminsi itanu tubaha n'ibyangombwa by'ibanze hanyuma y'iminsi itanu tubone kubatuza mu nkambi nk'abandi. Zikimara gusohoka muri bisi zatonze umurongo nuko abaganga batangira gupima umuriro wa buri wese. Uwo barangije akinjira mu cumba akandikwa hanyuma bagahabwa andi mabwiriza. Izi mpunzi ziri mu byiciro by'imyaka yose ziva mu bice bitandukanye bya Congo zasangiye n'ijwi rya Amerika icyaziteye guhunga nubwo zari zarihanganiye imvururu za mbere.
Tuze kuri Congo muri Congo muri Masisi twasize intambara ari nyinshi cyane amabombe garavugaga n'amasasu matoya.
Ubwa mbere uhunze?
Eh, nubwa mbere.
Ubona bwa ubwa mbere guhunga uvi Masisi urumva ubyakiriye gute?
Ntabwo ari byiza cyane kuko twapoteje byinshi cyane twari dutunze. Bo nabonaga amasasu ari menshi tukaba ntiturare mu nzu tukajya kurara mu mashamba mpitamo guhunga. Ndambiye kurara mu mashamba.
Nubwo haza impunzi nsha ibigo bishinzwe imfashanyo na guverinoma birarengerwa. Bivuga ko uko umubare w'impunzi hamwe n'impinja zigera ku 400 zivuka buri kwezi ubushobozi bwo kuzitera inkunga bwakomeje kugenda bugabanuka. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Muri Tanzania ho muryango Help Age International uravuga ko huzagendera amashiringi yo muri Tanzania 200,000 impunzi z'abarundi bageze mu zabukuru abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira bazataha ku bushake mu gihe cy'amezi 10 yatanzwe na leta ya Tanzania. Umunyamakuru James Jovin arakomeza inkuru.
HelpAge International ishyirahamwe ryita ku bantu bageze mu zabukuru ku isi abagendana ubumuga n'abarwaye indwara zidakira igisata cya Tanzania ivuga ko ayo mafaranga 200,000 y'amarundi riteganya kuzotanga ni inyongera ku yandi arenga gato 500,000 azotangwa na se kuri buri muntu akeneye gutaha ku bushake. Ayo kandi azoba arimo n'ibiribwa bimaze amezi 3 hamwe n'ibikoresho byo mu rugo. Iyo ngingo ifashwe mu ntumbero yo kubahimiriza gutaha hakiri kare kuko leta ya Tanzania yatangaje ko izotahukana ku nguvu impunzi z'abarundi ziba mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hatarenze mu kwezi kwa 10 uyu mwaka turimo. Bwana Francis Rukombo waserukiye ishyirahamwe HelpAge International mu nama yabereye hagati mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa kabiri niwe yashikirije iryo jambo.
Tunatambua UNHCR wamekuwa wakitoa fedha kwa kila kichwa au kwa kila mtu ambaye amejiandikisha kule ya kwenda Burundi.
Tunazineza sere ya horitanga amahera kuri buri muntu wa kumutwe wa buri muntu yiyandikishije ahungutse atirera natwe mu gutahura utugorane dutandukanye abantu bacu aba bantu bagendana ibibazo bitandukanye baba bafise natwe na HelpAge twazanye akandi gaseke yindi fungo y'amahera ujya muntu atishoboye ujya muntu ndana ibibazo mugabo kandi akwijije ngombwa utamu unataurika uwo rero ashitse muri dipacha imbere yuko ahunguka bazomuha 200,000 imbere yuko aguruka bazomuha ageze muri dipacha azohabwa 200,000.
Ku ruhande rw'umugenduzi w'impunzi mu karere k'intara Kigoma Bwana John Warioba Mwita yavuze ko leta ya Tanzania haseri na leta y'u Burundi bamaze kwemerana ko impunzi z'abarundi zose hatarenze mu kwezi kwa 10 zizoba zatashe.
Serikali zimeshafikiana,
leta zaramaze kumvikana mu kugera mu kwezi kw'icumi rero amaze kugaruka bose.
Tafadhali sana
turabingiza cyane,
mtumie kipindi hiki kurudi nyumbani kwa hiari. Ni nini kitapata baada ya hiki kipindi?
Ni hiki kisafuri kilinyuma hiki kilingo?
Mimi sijui.
Chewa na chonzi.
Kwa na miaka 6 ya facilitation.
Kwa tufuse inda kitanda tuyokumoro hereza.
Tukisubiri unakuja kutuambia nataka kurudi.
Tunakulindira, usa kutukia tunagomba kusubira.
Sasa tunakuja kukuambia muda umefika urudi.
Na tumule tunate kukumbia pikiecha agete subire nyuma. basubira mu gihugu.
Bamwe mu bageze mu zabukuru n'abagendana ubumuga bo basanga kuronswa amafaranga n'ibiribwa kugira batahe atari wo muti urama gibazo cyatumye bahunga hari ico basaba se
nayo bisigaye byo ngaha tubona atari abo bose bahunguka nukomoka so kugira ngo bashimye amahera cyangwa bagende iwabo ni gukibagenda bagacha twumva batera bagaruka kandi bakaje muri Tanzania yatabari ngorane zitubako nawo kwipfukije gusubira gupfa yiruka
tubiza amagogo dufise ngaha tugomba yuko bodosikiri imbere batuvugira neza yowe ni ikaducungira umutekano n'ivyumviro by'iwacu hanyuma rero ibintu ikajyana bikagenda neza
mu mwaka w'ibihumbi 2022 leta ya Tanzania niho yugara burundu ikambi y'impunzi ya Mtenderi naho impunzi zisanga amategeko mpuzamakungu agenga impunzi atakurikijwe leta ya Tanzania igabisha ko izo kugara ikambi ya Nduta uyu mwaka nyuma yaho izoherukira mu nkambi ya Nyarugusu kuva mu ntara ya Kigoma iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Abagore mu majwi yabo ku ijwi rya Amerika.
Buri munsi kwa gatano mu kiganiro wanyu mu ntara ya 7:20 tugezaho ikiganiro cy'abategarugori.
Murakoze gutera iteka abigeme n'abafasoni ku ijwi rya Amerika.
Umuryango mwiterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
wiza mu mugore no kwiteganyiriza
ni kiganiro ku mibereho y'abategarugori mu Rwanda no mu Burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi rya Amerika.
Shuti muduteza matwi hahani ho dusoreje makuru yacu yo kuri isaha kuri micro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabashimira ko mwahisemo kuri cyara radio yanyu ijwi rya Amerika cemera na bagenze banje bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho ndabifuriza amahoro n'amahirwe mugire ibihe byiza.
That's how I read.